Hii ni Radio Isu ya Amerika. Isu ya Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tubaye mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Nyongabo mu biganiro tubafitiye muri aka kanya. Calixte Sankara aheruka gufatwa yeretswe itangazamakuru mu Rwanda.
Nta kibazo afite, ikibazo afite nyine nuko afunze kandi nta wishimira gufungwa nkuko namamaze. Igihe nikigera muzabimenyeshwa, gusa nta kibazo kindi gihari kugusurwa nabyo n'ibyigihe cyabyo nikigera tuzarubira.
Uwo ni Modeste Mbabazi avugira ibiro bishinzwe amatohoza mu Rwanda, avuga ko igihe kitaragera ngo bavuge aho Calixte Nsabimana afungiwe canke nimba yogendegwa. Leta ya Uganda yabwiye abaserukira ibihugu vyabo muri ico gihugu vyerekeye umubano wacu n'u Rwanda mu Burundi, urwego CNC rucungera uko amaradiyo n'ibinyamakuru bikora mu gihugu, rurashima ko vyakoze neza mu kiringo c'amezi atatu arangiye, naho ibanki y'isi yose yagiye gutanga imiliyoni amajana abiri y'amadolari azokoreshwa mu guteza imbere igisata c'uburezi mu Rwanda. Tubashikirize incamake y'amakuru yo hirya no hino, tubashikiriza mu kanya idonido ryayo. Incamake rero, umutegetsi akomeye w'inteko zidasanzwe z'igihugu cya Iran, Sareh Jokar, yatangaje no musi wa gatanu ko misile zidashika kure cyane z'igihugu cyiwe zishobora gushikira amato y'ingwano mu kigobe cya Persik. Igitero cy'indege z'ingwano z'urunani rushigikiwe na Amerika mu ntara ya Helmand mu bumanuko bw'igihugu cya Afghanistan cishe mu bitabaye n'impaka, inteko za leta y'icyo gihugu 17 gikomeretsa abandi 14. Repubulika, umupolisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagaritswe no musi wa gatanu, ni mu gihe ababa mu gisagara cya Kiwanja mu ntara kivuye mu buraruko ihereje amabarabara aho biyamirize yicwa ry'umwana w'imyaka 12. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gatoyi, ugume hafi ya maradiyo yanyu. Duhere ku idonido ry'amakuru yo hirya no hino avugwa ku isi. Umutegetsi akomeye w'inteko zidasanzwe z'igihugu cya Iran, Sareh Jokar, yatangaje no musi wa gatanu ko misile zidashika kure cyane z'igihugu cyiwe zishobora gushikira amato y'ingwano mu kigobe cya Persik. Ivyo Sareh Jokar, icegera c'umukuru w'inteko zidasanzwe za Iran, abitangaje mu gihe cy'uka kibi gitera ciyongera hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yarongereje ingufu zayo za gisirikare mu karere mu kurungika yandi mato y'ingwano. Amerika yarakomeje kandi ibihano yafatiye Iran. Sareh Jokar yagabishije Amerika mu kuvuga ko ingwano na Iran ishobora kugeramira ubucuruzi bw'ibitoro mu makungu. Yavuze ko niyo haba ingwano hagati ya Iran na Amerika, ivyo ko bizogira ingaruka zikomeye mu makungu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ashaka inyishikiye mu mahoro ku vyerekeye Iran. Yamara abategetsi ba Iran bavuga ko umuntu adashobora gufatira inkoho ku muntu hanyuma ngo amusabe ko baba abagenzi. Igitero cy'indege z'ingwano z'urunani rushigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Helmand mu bumanuko bw'igihugu cya Afghanistan cishe mu bitabaye n'impaka, intego za leta y'icyo gihugu 17 gikomeretsa abandi bantu 14. Taula Afghan, umutegetsi ajeje umutekano mu ntara ya Helmand, atashatse ko izina ryiwe rimenyekana, yemeje ayo makuru no musi wa gatanu kuri Radio Ijwi rya Amerika. Yatangaje ko icyo gitero cyabereye hanze y'umugwa mukuru w'intara Helmand, Lashkarga, aho abapolisi bariko batana mu mitwe n'abagwanyi b'abataliban. Taula Afghan ayoboye urwego rw'intara ya Helmand yabwiye Ijwi rya Amerika ko umutegetsi w'umupolisi ari mu bishwe. Imbere yaho umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati w'igihugu cya Afghanistan yatangaje ko ugutana mu mitwe hagati y'igipolisi n'abagwanyi b'abataliban kwahitanye abapolisi 8, abandi 11 barakomereka. Menyesheje ko itohoza ririko riraba kugira hamenyekane niba igitero cy'indege z'urunani uyobowe na Amerika canke abagwanyi b'abataliban aribo batumye abo bapolisi bahasiga ubuzima. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriko iragirana ibiganiro amaso mu yandi n'abataliban kugira barangize ingwano muri Afghanistan hamwe no tuma baja mu biganiro vy'amahoro bihuza abanya Afghanistan bose. Yatubwe mu mahanga duze muri Afrika mu polisi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagaritswe no musiko wa gatanu ni mu gihe ababa mu gisagara cha Kiwanja mu ntara ya Kivu yo mu buraruko bihereza amabarabara aho biyamiriza yicwa ry'umwana w'imyaka 12 bavuga ko uwo mwana yishwe igihe igipolisi cyariko kirwanya abari mu myerekano yari yabaye umunsi w'imbere yaho ababa mu gisagara cha Kiwanja bashizeho za bariye muri cyo gisagara aho basaba ko umupolisi avugwa ko yishuye umwana w'imyaka 12 ashigwa imbere y'intahe Jonas Pandasi aserukira ishyirahamwe riharanira inyungu z'abanyagihugu avuga ko basaba ku butungane bwubahirizwa abapolisi n'abasirikare bavuga ko barashe mu kirere kugira bashwiragize imyerekano yabaye uno munsi wa gatanu uwo mwana w'imyaka 12 yamenyekanye ku izina rya Gedeon gusa yishwe ku munsi wa kane igipolisi cyafatira ingingo zikomeye abari mu myerekano y'ukuyamiriza abasivile banyuruzwa kenshi mu ntara ya Kivu iyo mu buraruko igihugu cya Misiri cirukanye abimukira b'Abanyasudani 33 ariko bagerageza gushika mu gihugu cya Libya kugira baje mu karere kiburaya abategetsi bo ku kibuga c'indege cyo ku mugwa mukuru Cairo batangaje no musiko gatanu kwabo Banyasudani bahagaritswe mu ntango zo ku kwezi mu gisagara cha Masra Matru kiri mu burengero bw'igihugu abo Banyasudani bari kumwe n'Abanyamisiri batari bake n'abandi Banyafrika ababimukira bavuga ko bari bafise imigambi yo gufata ubwato buroba ku kivuko cha Zuwara mu gihugu cha Libya kugira baje mu gihugu cyo Butaliyano igihugu cha Libya niyo nzira ikomeye abimukira b'Abanyafrika n'impunzi bacamwo kugira bagerageze gushikira karere kiburaya ibihumbi n'ibihumbi muri bo baratakaza ubuzima bwabo mu gihe baba bari ko bagerageza kujabuka iba hari Mediterane mu gihe abandi batabwa mu mvuto muri Libya aho bakubagurwa n'imigwi inkozi z'ikibi Mwananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora no kwirikira mukoresheje website yacu nayo ni www.radioyacu.com Amakuru yo mu karere mu Rwanda ugwego rujejwe amatohoza mu gihugu kweretse itangaza makuru Major Calixte Nsabimana azwi nka Sankara ikekwe ivyaha vy'iterabwoba hari amwe mu makuru birinze kugaruka ko kuko ngo agikorwa kiperereza Major Sankara yatawe mu mvuto mu kwezi kwa kane uyu mwaka akwirikiranwa ku vyaha byo kugira ibitero mu bice bitandukanye by'u Rwanda nko mu ntara ya Mumanuko n'uburengero bw'igihugu ikigali ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagira ubusa
Niyo mpamvu rega mbabwiye ngo mwese ni mu bipange turiye uburyo biri bugende mpagaze mumfate nka suspect
Muri kimwe mu byumba by'urwego rw'igihugu rw'ubugenda cyaha abanyamakuru bakubise buzuye kandi buri wese ategerezanyije amatsiko menshi kubona Major Calixte Nsabimana ukunze kwiyita Sankara Umuvugizi w'urwego rw'ubugenza cyaha bwana Modeste Mbabazi kubera ubwinshi bw'abanyamakuru kandi bigoye ko bose baba mu murongo umwe aratanga amabwiriza mbere y'uko abereka Major Sankara ariko nyine ni isibaniro kubera burumwe yifuza amajwi n'amashusho by'umwimerere
ariko ndagira ngo mwumvikane kuko ni mutabikora turabisubika
ndafatisha akaboko kamwe uze kuba ufite kuteri wumva
Nyuma y'isaha irenga y'iminota mike Major Calixte Nsabimana Sankara yaje abohesheje amapingu kandi abapolisi babiri bamurandase mu maboko umurebeye inyuma arakomeye arogosha umusatsi n'ubwanwa ipantaro ya kaki n'ishati y'ibara ry'ikijuju ndetse n'amadarubindi yijimye y'ibara ry'umukara tsiriri yashishagamo agashaka kumwenyura nyuma y'iminota nk'itanu bahise bongera baramusohokana bamuvana imbere y'abanyamakuru ufatiye ku masura ushobora kwemeza ko akomeye kubera amadarubindi yijimye yambaye ariko mu ntambuko bigaragara ko afite intege nkeya Maitre Nkunda barashe umwunganira yavuze ko kugeza ubu buzima bwe ari ntamakemwa kandi ko afunzwe byubahirije amategeko
afite ubuzima bwiza ibyo agomba kubona byose arabibona ku buryo ntekereza yuko kugeza ubu ibyo kibazo kijyanye no kuba yataba hari uburwayi afite ntabwo afite umuryango yose
Icyakora uretse gufata ibyaha akurikiranyweho bakabihumbira mu cyiciro cy'ibyaha by'iterabwoba yaba ubwunganizi n'ubugenzacyaha birinze kuvuga buri kimwe kuko ngo bikiri mu iperereza bavuga ko bizamenyekana urubanza rugeze mu rukiko
ibyaha uwo ubwunganira akurikiranyweho bikubiye muri dosiye irimo gukorwaho iperereza n'ubugenzacyaha kandi ibyo byaha bikaba ari ibyaha bitari isano n'iterabwoba ibyo rero ni kugeza ubu dosiye ifite ku rwego rw'ubugenzacyaha rugomba gushyikirizwa ubushinjacyaha cyane mu ibanga
Hari makuru avuga ko hari abanyamategeko batari bake mu Rwanda baba baratinye kunganira Majoro Karisite Sankara. Abanyamakuru babajije Maitre Nkunda barashiwe icyo mu mazubwo bakemera kunganira umuntu ukekwa aho ibyaha by'ubugome.
Icyo nabwira mwese ko muri hano nuko uwonungana ari we wanditsemo. Kandi icyo nashaka kubwira nuko abantu bo mu Rwanda bafite amategeko abarengera mu mwuga wabo. Ku buryo nta yindi kubyo nkeneye iyo ari yo yose usibye amategeko agenga umwuga w'abantu mu Rwanda. Ama uburenganzira bwo kunganira umuntu ukurikiranwa n'icyaha.
Bwana Modeste Mbabazi nawe yirinze kurondora inzira n'uburyo byakoreshejwe mu itabwa muri yombi bya Sankara kuko ngo bikiri mu iperereza, gusa ashimangira ko umuntu aho yakorera icyaha hose yafatwa.
Uburyo yafashwe nawe yatanzwe, icyo nanone nabwira ni uko ntakure kubaho mu butabera. Aho umuntu ashaka guhungabanya umutekano, umudendezo w'igihugu, aho yaba ari hose, ubutabera buzamugeraho. Rero kubabwira ngo yafashwe ate yafatiwe he byageze gute, ibyo byose biri mu bugenzacyaha bagikoraho, ikiburano aho bigifatwaho icyemezo, ibyo byose uko urubanza ruzagenda rukomeza ruzagenda mubimenyesha.
Kubera imiterere y'ibyaha akurikiranyweho, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha yirinze gutangaza aho afungiwe n'uburyo bwo kumusura ku nshuti n'abavandimwe.
Mwanamubonye nta kibazo afite, ikibazo afite nyine ni uko afunze kandi nta wishimira gufungwa nk'uko namwe maze kubivuga. Nta kindi kibazo gihari. Ibyaha by'iterabwoba bigira uburyo bikurikiranwa, ntabwo bikurikiranwa nk'ibindi byaha. Ni nayo mpamvu yinafite n'itegeko ryihariye. Igihe nikigera muzabimenyeshwa, gusa nta kibazo kindi gihari. Kugusurwa nabyo n'igihe cyabyo nikigera tuzababwira.
Yisunze ingingo z'amategeko kandi ahereye igihe ukurikiranwe yafatiwe. Bwana Mbabazi yaduhamirije ko afunzwe byubahirije amategeko. Majoro Karisite Nsabimana uzwi nka Sankara yafashwe hagati mu kwezi kwa kane uyu mwaka, akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba mu bihe bitandukanye. Yakunze kumvikana yigamba ko umutwe yavugiraga wa FLN ariwo wagabye ibitero mu ntara y'Amajyepfo n'Uburengerazuba, ibitero byahitanye bamwe bigakomeretsa abandi. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka niho hasakaye amakuru cyane ku mbuga nkoranyambaga ko Sankara yafatiwe mu bigo bya Comoros, ariko ngo aza kurekurwa ku mpamvu zitavuzweho rumwe nyuma yarongera arafatwa. Biteganyijwe ko kuva kuri uyu wa gatanu dosiye yishyikirizwa umushinjacyaha muri uyu mwaka mu buryo buzwi. Abari wa gatatu ufashwe ashinjwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda nyuma ya raporo ya Fisi Bazeye wavugiraga umutwe wa FDLR na Colonel Bega wari ushinzwe ubutasi muri uwo mutwe. Mu cyumweru gishize umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje kurwanya u Rwanda aho yaba ari hose bazamusangayo, kandi kubikora wese akina n'umuriro uzamwotsa. Eko bagira ubusabe bw'i Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Leta ya Uganda yabwiye abaserukira ibihugu byabo muri icyo gihugu ivyereke mu mwana wacu n'u Rwanda. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu vya Leta ya Uganda, ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka risobanura ikibazo ku kindi kuvyo ivyo bihugu bitumvikana ko rikanavuga kw'ivyo bihugu ko ari bibiri bibandanye inzira y'ibiganiro kugira ngo birangize ibibazo vyagirani. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yabonye itangazo ryasohowe n'umushikiranganji Sam Kutesa ajeje mu migenderanire ya Uganda n'amakungu, akaba yaduteguriye iyi nkuru.
Nubwo bishobora kugaragara nkaho nta kibazo gishya iri tangazo rivuga kitaravugwaho mu byerekeye mu bana w'ibihugu byombi, haba ifungwa ry'umupaka wa Gatuna, ibangamirwa ry'urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa, gucumbikira imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse n'ifatwa iyicwa rubozo n'itotezwa ry'abanyarwanda baba muri Uganda. Ushishoje urabona ko Leta ya Uganda hari ibyo yagiye yongeraho ku bwisobanuro bwayo ku ngingo zimwe na zimwe. Nko kubirebana n'ifungwa ry'umupaka wa Gatuna, Minisitiri Sam Kutesa yavuze ko byabaye mu buryo butunguranye Uganda itigeze ibimenyeshwa. Leta ya Uganda iravuga ko ibi byatumye habaho ikiguzi kinini ku gukora ubucuruzi, cyane cyane ku bicuruzwa byangirika mu gihe gito. Yashinje u Rwanda kugira imvugo zinyuranye ku mpamvu y'ifungwa ry'umupaka, hamwe rukavuga ko ari ukubera impamvu zo gusana, ahandi rugatobora rukavuga ko ari impamvu za politike. N'ubwa mbere Uganda yeruye ikavuga ko u Rwanda rwayikomanyirije mu rwego rw'ubucuruzi, rukanashyiraho uburyo Uganda yise ubw'amananiza bukoreshwa muri icyo cyemezo. Mu magambo atari menshi, Leta y'icyo gihugu yahakanye gucumbikira imitwe y'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Yavuze ko idashobora kwemera ko ubutaka bwayo bukoreshwa n'abashaka guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu bituranye icyo ari cyo cyose. Iryo tangazo rihakana ifatwa ridakurikije amategeko y'icarubozo n'itotezwa ry'abanyarwanda muri Uganda, rikavuga ko abanyarwanda bafatiwe muri Uganda hari abakora mu nzego z'umutekano z'u Rwanda binjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko abigenga, ko Uganda nk'igihugu kiryamiye amajanja kubera ibitero by'iterabwoba bakomeza kukigabwaho, kizakomeza guhangana n'uwabatera ku buryo bw'intangarugero yabavuye hanze cyangwa imbere mu gihugu. Mu mpera z'ukwezi gushize, u Rwanda narwo rwatumije abahagarariye ibihugu byabo rubasobanurira ku bibazo binyuranye birimo n'icy'umubano warwo na Uganda ukomeje kuzamba. Ministre Sam Kutesa yabwiye abahagarariye ibihugu byabo muri Uganda ko igihugu cye kimaze kugerageza inshuro nyinshi kuganira n'u Rwanda kuri iki kibazo, ariko kugeza ubu ntacyo biratanga.
Urakoze, yari mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Mu Rwanda ibanki y'isi yose igiye gutanga miliyoni amajanabiri y'amadolari, no kuvuga amafaranga agera ku miliyari 180 mu mafaranga y'u Rwanda azokoreshwa mu guteza imbere igisata cy'uburezi. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi.
Ikibazo cy'ubucucike cyakunze kugaragara mu mashuri menshi yo mu Rwanda, cyane cyane ibigo biherereye mu cyaro, ariko no mu mujyi hari aho usanga ibigo bimwe by'amashuri bifite abanyeshuri bagera ku 100 mu ishuri rimwe. Muri ibyo bigusanga icyiciro cya mbere kigizwe n'abana 90 biga mbere ya saa sita, abandi bakiga nyuma ya saa sita. Kubona ibikoresho nkenerwa mu mashuri nk'ayo bisa nk'inzuzi. Urugero n'urwo abanyeshuri bo mu rwunge rw'amashuri ya Kinyinya cyubatse mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali biga mu ishuri rimwe bagera kuri 90. Kugira ngo abo banyeshuri babone aho bicara bisaba gutanguranwa intebe, uzindutse akaba ariwe wiga yicaye.
Twicara hasi baratubangamira, kubera yuko nyine twicara hasi babituvuye no kwandika twandika dupfukamye cyangwa twicaye turifuza intebe.
Nyine twegera ku ishuri ryacu twicara hasi, abamwe bicara nyine ku ntebe z'abarimu, kandi nyine banazivuna bakazishyira ara bicara ku majerekani, majerekani yo kuvomeramo, abandi biga bahagaze, abandi bicara kuri blocks, nyine ni ibibazo gusa nyine. Nyine ubundi wazindutse nawe wicara nyine mu ntebe.
Umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Madamu Mushimiyimana Aime Beata, nawe yemeza ko aba bana bicara hasi kubera intebe zidakwiriye.
Urebye amashuri menshi dufite ikibazo cy'ubucucike, amashuri menshi bigaragara ko arimo abana bagera kuri 90 mu cyumba cy'ishuri. Ubwo rero ayo mashuri yose kugira ngo abana bicare ku ntebe zikwiriye bicare neza ntago bikunda. Ubu dufite mu mwaka wa mbere secondaire umubare w'abana 90, mu wa mbere primaire umubare w'abana 85. Hose rero wumva ko umubare w'abana ari munini urenze ubushobozi bw'ibyumba by'ishuri bihari, ndetse n'umubare w'intebe ukaba mukeya, kuko umubare w'intebe zakabaye ziba mu ishuri umubare w'abana urenze umubare w'intebe dufite.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO riteganya ko nibura umwarimu umwe agomba kwigisha abanyeshuri bari hagati ya 30 na 35, mu gihe mu Rwanda hari aho mwarimu abarirwa abanyeshuri 90 baza mu gitondo n'abandi nk'abo biga nimugoroba. Inkunga Banki y'Isi yateye u Rwanda igiye kuzifashishwa mu burezi, cyane cyane mu kibazo cyo kongera ibyumba by'amashuri bishobora kuzarangiza iki kibazo cy'ubucucike. Umuyobozi wungirije wa Banki y'Isi ushinzwe Afurika Bwana Hafesi Gane, ubwo yagiranaga ibiganiro n'abayobozi b'u Rwanda barimo Minisitiri w'Imari Uzziye Ndagijimana, baganiriye ku mishinga itandukanye irimo guteza imbere uburezi bw'u Rwanda. Uyu muyobozi yasobanuye ko uyu mushinga w'amadolari 2,200,000,000 uzibanda ku kongera ibyumba by'amashuri no gushyira ibikoresho bihagije mu mashuri. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Uzziye Ndagijimana yavuze ko uyu mushinga uzafasha Leta y'u Rwanda mu kugabanya ikibazo cy'ubucucike mu mashuri.
Tegura umushinga wa miliyoni ya 200,000,000 uzafasha kuzamura ireme ry'uburezi. Bimwe mu bizibandwaho cyane akaba ari ukongera ibyumba by'amashuri n'ibikoresho, kugira ngo tugabanye ubucucike bw'abana mu ishuri rimwe. Abana babe bakeya, umwarimu ashobora kubakurikirana umwe ku umwe, ariko hagomba kunoza inyigisho, hari uguhugura abarimu n'ibindi byinshi. Ariko igice kinini kiba kirimo nibura kitagira kuri 70%, ni ukongera ibikorwa remezo by'amashuri, kongera ibyumba, gushyiramo ibikoresho no kugabanya umubare w'abana mu ishuri kugira ngo abana bige neza bisanzwe. Ni nk'3-5 bitewe n'uko umushinga uzihuta. Icyo turi mu kugana gusa ni uko wakwihuta bakwemeza bavanga utangire, bakaba twemera ko nk'ukwezi kwa 8 ushobora kwemeza.
Abarezi bemeza ko bigoranye gukurikirana abana barenze 150 baca imbere y'umwarimu ku munsi, bikaba bitashobokera mwarimu ufite abo banyeshuri kuba yabasha gukurikirana buri mwana wese ugeragezemo, ndetse no kuba yabasha gukosora umukoro mu gihe yaba yawutanze. Abakurikirana hafi uburezi mu Rwanda bemeza ko ubucucike bugaragara mu mashuri amwe n'amwe yo mu gihugu, ndetse no kutagira ibikoresho nkenerwa mu mashuri biza mu bya mbere mu bidindiza ireme ry'uburezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika I Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi naho urwego sense rucungera kwa maradio n'ibinyamakuru bikora mu gihugu rurashima ko byakoze neza mu kiringo cy'amezi atatarangiye, ariko naho biri uko umukuru w'urwo rwego ariko ashikiriza icyegeranyo kuri uno wa gatanu yavuze ko hibonekeje amakosa atari make. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka aratubwira ibindi kuri iyo nkuru.
Amwe mu makosa umukuru w'urwego sense Nestor Bankumukunzi havuga ni ayakozwe namwe mu maradio.
Tukivuga ibijanye n'amakuru kumbure aba ahengamye abamenyesha makuru baravuga yuko hariho abantu babagora mu gihe bariko barondera ko amakuru, tukababwira yuko ico kitoba icitwazo cuko bogwa mu makosa mu gutanga makuru ahengamye boheza bagafata umwanya ukwiye bakarondera uyo muntu mu gihe batamurose bakarondera uwundi ashobora kuba afise ayo makuru maze agaheza agatangwa ahagaze neza akwiye tutatanze amakuru ahengamye.
Bamwe mu barongoye ibinyamakuru n'amaradiyo bitavye inama y'urwego sense yo gushira ahabona ico cegeranyo barashima, basanga ariko hari agahaze kuko ari cegeranyo c'uruhande rumwe. Abbas Mbazumutima, umwe mu ndongozi z'ikinyamakuru Iwacu kiri mu byagirijwe amakosa menshi y'umwuga, asaba ko hoba ikindi cegeranyo cabataho begamiye contre rapport mu gifaransa.
Nashaka ndabasabe mbege raporo mugira nta kuntu kumbure moza murayikora mugaha nabandi bantu bigenga gusumba kuburyo nabo nyene bogira ico no kwita contre rapport. Hanyuma umuntu akarabizo raporo zibiri ko ni iyi raporo umuntu ari gihe umuntu yovuga ati nayo nyene irahakwa guhengama murantu ngasi byo mbuze.
Ivyo umuyobozi w'urwego sense atemera akavuga ko icegeranyo cabo cisunga amategeko yo gucungera ibinyamakuru n'amaradio.
Amaroti raporo ko kwaguha ega dukora ku mategeko hajya ngo mvuga itegeko sivuga itegeko rebamenyesha amakuru gusa hariho n'itegeko riraba sente raporo rwasaru itanga abo bande babahinga nta raporo tuba amategeko sivya dusa sinzi ko nabiture kuri mugabo rero byinshi ibyo dukora tubishira ku rubuga rwa sente abazoshaka kubinebagura bafite ubushobozi barabikora. Ntidukorera mu kinyegero n'ibintu tuvugira ku mugaragaro kandi tuvuga ibyo twabonye twemanga n'ibihano naho byofatwa bifatirwa habona tujya tubivugira no ku radiyo.
Amaradiyo mu Burundi aragirizwa kandi n'ubwo rwego arongoye sense ko atanga amakuru y'uruhande rumwe information non équilibrée, yamara ivyo ntivyakirirwa na bamwe mu barongoye amaradiyo n'ibinyamakuru. Uyo ni Pascal Niyo Yankunze arongoye uruganda rwa radiyo Isanganiro.
Hanyuma nagomba kuvuga rero kuri ibyo bijanye na déséquilibre de l'information byavuzwe kubijanye ko biva kumbure hamwe kubamenyesha makuru ngira ngo no kuba yatanga. Nicyo gituma nagomba gusaba rero nanje nimba byoshoboka murabona igihe twimirije ni igihe kigoye cyane mukaraba ingene sense kumbure yotunganya nimba ari uruganda wohuza ibimenyesha makuru abarango yimenyesha makuru ngira ngo nabo bantu mu minsi tugiye kurondera kwa makuru uko mwiyi minsi dutanguye kumva imvugo zitanguye uza ziravugwa hari abantu batanguye vuga bati muraraba zijya ni za radio muraziruka cyagihe izo ni imvugo zitanguye kuvugwa buke buke izo ni ibintu kumbure bishobora gutuma abantu ngira ngo kugumurira nk'abantu ku radio kana ugasanga canke namenyesha makuru imwe rimwe batanguye kugira ati ugatangura kugira nka autosensure bagatinya gukura ku nkuru zimwe zimwe. Nagomba gusaba nshimitse ko ico kintu mu minsi mworaba ingene mugikorera ko cyane.
Urongoye urwego sense atera kamo abamenyesha makuru kugerageza gukora inkuru idahengamiye uruhande rumwe mu ntumbero yo kubaka igihugu, asaba n'abategetsi batandukanye kutanka gushikiriza icyiyumviro.
Abavugizi b'inzego zitandukanye bobo barabizi kandi turamaze kubivugana ko bokwama bari hagufi mu ntumbero yo gutanga amakuru mu gihe bayafise bayasabwe n'abamenyesha makuru mu gihe nayo bataraboneka bakavugana n'uwo munyamakuru yarondera ari bikenewe ko abatenyenya agatenya kugira ngo aya makuru wari bo yabahe nawe abanze yatohoze neza aheza yabahe.
Muri kino gihe u Burundi bugana ku matora yo mu 2020 uwo arongoye urwego rucungera ukuntu ibinyamakuru n'amaradiyo bikora mu Burundi afise akamu atera abamenyesha makuru n'abayobozi nuko bo kwirinda amakosa yabaye imbere y'amatora yo muri 2015 Nestor Bankumukunzi avuga ko abatazikubita gashi bagashira mu ngiro amategeko agenga umwuga bazofatirwa ingingo ruhasha.
Oh, no mwanya ukumviriza amakuru yereke ngino mu karere k'ibiyaga binini. Reka dukubitire mu Rwanda aho mu mpera z'indwi ari volleyball ukino gwa gatatu gwa playoff ari nago gwa nyuma gw'igikombe cha championnat rutegekanijwe ejo kwa gatandatu. Umupira w'amaguru umunsi wa 28 wa championnat yo kugwego kwa division ya mbere mu Rwanda. Tukume rero ku telefone na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude wiriwe
wiriwe neza Fidel.
Tutangurira ku rugo rukini ni sawa, tutangurira ku rugo rukino gwa volleyball urubona gute?
Urakoze cyane Fidel. Nibyo koko muri volleyball wo mu kiciro cya mbere ku makipe y'abagabo mu Rwanda ejo kwa gatandatu hateganyijwe umukino wa gatatu cyangwa se umukino wa kamaramaka wa gatatu aho amakipe Reg Volleyball Club na Gisagara Volleyball Club bazahatanira ku stade ntoya y'i Remera. Nababwira ko uzaba ari umukino wa gatatu wa playoff cyangwa se wa kamaramaka. Reg Volleyball Club ni ikipe y'ikigo gishinzwe birebana n'umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda, naho Gisagara Volleyball Club ni ikipe y'akarere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda. Ejo kuwa gatandatu rero guhera saa 12 z'umugoroba bazaba bacakirana barwanira igikombe cya shampiyona. Mbibutsa ko muri playoff ya mbere cyangwa se muri kamaramaka ya mbere Reg Volleyball Club yari yatsinze Gisagara Volleyball Club amaseti 3 ku busa uyu mukino wayobere kuri stade ntoya y'i Remera. Hanyuma mu mpera z'icyumweru gishize ku mukino wa playoff wa kabiri Gisagara Volleyball Club nayo itsinda Reg Volleyball Club amaseti 3 ku busa, bivuze ngo kwari ukwihimura cyangwa se bari banganyije imikino bagomba gukina, ariko noneho ikinyuranyo kirakenewe aho playoff ya gatatu izaba ku munsi w'ejo. Reg Volleyball Club kuri Petit Stade ishaka uburyo yatsinda Gisagara. Gisagara nayo ivuga iti twebwe dukeneye igikombe ku nshuro ya gatatu, cyane cyane ko mu myaka ibiri ishize ari Gisagara cyegukanye. Aha rero umuntu yavuga ati ku mpande zombi birakomeye, abakinnyi b'intarumikwa ku ruhande rwa Reg barahari, Mukunzi Christophe hakaba Olivier Ntagengwa ndetse na Ndamukunda Flavien, ariko na Gisagara ikaba ifite abakinnyi bayo b'intarumikwa barimo Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo ariyo kapiteni wayo, ak'umuntu Kavaro, hakaba Adama Jibril tukibagiwe n'umuribero ukomeye cyane muri Gisagara Volleyball Club ariwe Karera Emir bakunze kwita Dada.
Naho kubyereke umupira w'amaguru wo munsi wa 28 wa shampiyona yo ku rwego rwa division ya mbere mu Rwanda bimeze gute?
Anijyo kuko Fidel shampiyona y'icyo cyandi nayo iri hafi kugera ku musozo mu mpira w'amaguru, aho mu mikino 30 iteganyijwe ubu ngubu bageze ku munsi wa 28. Uyu munsi wa 5 Rayon Sports yatsinze Musanze FC kuri stade ya Kigali Nyamirambo ibitego 3-1. Indi mikino ine iteganyijwe ku munsi w'ejo AS Muhanga yakira APR FC, Mukura izahura na Marine, Espoir izahura na AS Kigali, Sunrise izakira Kirehe FC Nyagatare. Ku cyumweru nabwo hari indi mikino itatu isigaye, aho Amagaju azakira Bugesera, Etincelles igahura na Gicumbi, hanyuma Police FC mu mukino utoroshye izagera ku Kicukiro igahura na Kiyovu Sport. Mbabwira ko Rayon Sport ubu ngubu iri ku isonga n'amanota 66 mu mikino 28, APR igakurikiraho APR FC ikipe y'ingabo z'u Rwanda 62 mu mikino 27, ya nyuma ni Amagaju FC n'amanota 17 mu kino 27 ikaba iri ku mwanya wa 16 no wa nyuma, ikaba kandi yararangije Fidel kumanuka mu kiciro cya kabiri.
Turagushimiye yari umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda ari Kigali mu Rwanda. Mbere ko dusezerana tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twababwiye ko umutegetsi akomeye w'inteko zidasanzwe muri Iran yatangaje uno munsi wa gatanu ko misile zidashika kure cyane z'igihugu ciwe zishobora gushikira amato y'ingwano mu kigobe cya Persik muri Afghanistan. Twababwiye ko igitero cy'indege z'ingwano z'urunani rushyigikiwe na Amerika mu ntara ya Helmand mu bumanuko bw'igihugu cishe mu bitabaye n'impaka inteko za leta y'icyo gihugu 17 zikomeretsa abandi 14. Twababwiye ko umupolisi muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo yahagaritswe uno munsi wa gatanu mu gihe ababa mu gisagara cya Kiwanja mu ntara yo mu buraruko bihereje amabarabara aho biyamiriza igicwa cy'umwana w'imyaka 12. Amakuru rero twari tubafitiye kuri iyi saha n'ibiganiro niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Facile Gebeyehu yadufashije kugeranya ibiganiro. Wabihagarikiye ni Edgwema nanje kuri micro Mike Munanje Fideni Yongarutuwa. Bifurize ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.